Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikoro muri kumwe na Joy Diane ninahaje ngiye kwashikiriza amakuru tubafitiye turahera kuyageza hirya nino ku isi twateguriwe tukaba tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Diane kiyahere mu yavugwa muri Afrika. Abajejwe umutekano muri Somalia bavuga ko abantu hafi 30 bishwe mu gitondo cyo ku munsi w'Imana ejo inyuma yaho abitwaje ibirwanisho batereye agasagara gato muri leta ya Galmudug hagati muri ico gihugu. Abantu hafi 30 bagizwe ahanini n'abasivile ngo nibo baguye mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abo bagwanyi hamwe n'abajejwe umutekano mu gisagara cya Wisir nkuko abategetsi babibwiye igisata cy'igisomali cy'ijwi rya Amerika. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab wariyemereye ko ari wo ubazwa icyo gitero uvuga kandi ko wishe 34 mu bajejwe umutekano. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'Imana yarasubijeho amabwirizwa akomeye azomara indwi zibiri agamije guhangana n'igisanira cya coronavirus candukira cyane cyiswe Delta kiriko kirarandagata ku rugero ruteye ubwoba muri icyo gihugu. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu Ramaphosa yabujije amakoraniro yose kiretse ayabaja gufuba ababo naho nyene batarenza abantu 50. Ayo mabwiriza kandi arimwo kubuza urudandazwa rw'inzoga ziboreza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryavuze ku munsi wa gatanu ko igisanira Delta cya COVID-19 kimaze gushika mu bihugu hafi 85 ku isi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makungu leta z'umwe za Amerika yaragavye ibindi bitero by'indege ejo ku munsi w'Imana ku barwanyi bafashwe mu mugongo na Irani bari muri Iraki na Siriya. Byakozwe mu kwihora ibitero abo bagwanyi bakoze ku bakozi ba Amerika hamwe n'inyubako zayo muri Iraki, ariko icyo gisirikare nticyatomoye nimba hari abapfuye canke abakomeretse. Ibitero byategetswe na Perezida Joe Biden bibaye ibigira kabiri ategetse ku mihari ifashwa na Irani kuva agiye ku butegetsi haraheza amezi 5. Hano muri Amerika igitigiri cy'abasize ubuzima mu ibomoka ry'igorofa yabamwe abantu muri leta ya Florida cyashitse ku bantu 9 ejo ku munsi w'Imana naho abajejwe gutabara bakibandanya kurondera abandi barenga 150 bataramenywa irengero ryabo. Daniela Levin Kava, umukuru w'igisagara cya Miami Dade cyaberemwo iryo sanganya, yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ejo ku munsi w'Imana. Iyo nyubakwa yabomotse mu gaturuturu ko ku munsi wa 4 w'indwi iheze. Abategetsi bagumana icyizere ko bashobora kuzotora abandi bantu bagihema naho harenze iminsi 4 ibomotse. Muri Bangladesh abantu indwi barapfuye abandi barenga 50 barakomereka inyuma yaho inzu y'igorofa zitatu barimwo isambukiye i Dhaka ku murwa mukuru ejo ku munsi w'Imana, aho abategetsi bavuze ko byatewe n'umuringoti utwara umwuka wa gaze waturitse. Abanyagihugu babibonye babwiye imenyeshamakuru ko ibyo byuka bya gaze byasambuye iyo nyubako yarimwo amazu y'uburiro hamwe n'ayakoregwamo urudandazwa rw'ibintu bitandukanye. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi hamwe n'umwami wa Yordania Abdullah wa kabiri barahuye mu biganiro nyabutatu byabahuje n'umushikiranganji wa mbere wa Iraq i Baghdad. Ibi biganiro byeje ku munsi w'Imana byari bishimikiye ku migenderanire mu by'ubutunzi n'umutekano hamwe n'ibibazo bikomeye bya politike bihanze ako karere.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguye ukabuhejeje kudushikiriza yanayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ubu naho polisi y'u Rwanda iragabisha abandura virusi ya corona bakabandanya kwidegembya mu batandukanye hakwikumira ibinone hari amategeko abibuza.
Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda, umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kimurenze imyaka itatu, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300,000 ariko atarengeje 500,000. Iyo ari nk'indwara idakira igihano kiriyongera kikagera mu myaka hagati ya 20 na 25.
Uyu ni Thierry Murangira avugira urwego rujeje iperereza mu gihugu cy'u Rwanda Ribe mu mpfunyapfunyo aha yadondagura ibihano ufashwe yanduza corona abandi hakwikingira ahabwa. Mu gihugu cy'u Burundi ubutungane bwase kurekura Germain Rukuki aharanira agateka kazi na muntu. Aya makuru yose tuyarambura mu kanya isase mwe hagufi ya manajio yanyu. Rekari kwa makuru yacu tuyahere mu yaranze igisata cy'umutekano mu Burundi mu ndwi itwara yedusozereye. Abantu barenga 15 baraguye mu gitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho muri commune Rutegama turi mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu baguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho baturiye imodoka zibiri. Ibindi kuri ino nkuru turabaza mugenzi wacu Elojuri Kaneza.
Amakuru y'u Amerika rifite n'uko abantu 18 aribo baguye n'imiburiye muri ico gitero cy'abaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ku musozi wa Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Muramvya kwibarabara rya Muramvya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byemezwa n'amasoko atandukanye kwa muganga mu ntara ya Gitega na Muramvya. Abavuganye n'ijwi rya Amerika nta n'umwe yashimye ku mwidondoro w'umenyekana. Abantu bane nibo bonyene barokotse muri izo modokari zibiri. Ibiziga 16 biri ku bitaro bikuru by'i Muramvya niko rimwe mu masoko yacu yatubwiye. Aya makuru kandi anemezwa n'abandi bantu barimo umugabo yari mu bakuye ibiziga mu bisigarira by'imodoka zaturiwe. Je ubwanje bwa minwe niboneye n'amaso yanje ibiziga 15 turiko duterura abahasize ubuzima niko yemerejwe ijya Amerika. Umunyagihugu nirabasigura ko mu ngenzi zari imodokari zaturiwe harokotse bane bonyene. Nta n'uwundi n'umwe wa kirazira yaharokotse, bane bonyene nibo bagize amahirwe yo kurokoka. Niko yatwiganiye aba hafi yahabereye kino gitero banamenyesha ko ari umugabo n'umugore bahitaniwe n'abagizi ba nabi mu gihe bari ko barahunga abajejwe umutekano. Twiyumvira ko yibajije ko bashobora kubwira abajejwe umutekano inzira bajanye. Uwo mugabo n'umugore bari bavuye ku rubanza baca batubirana n'ababicanyi. Kugeza ubu abajejwe intwaro cyangwa igipolisi bashimye kutavuga ibitigirizo abapfuye. Stani Nimbona musantere wa komine Rutegama mushuhira yari yemeje ko abantu babiri bapfuye, batanu nabo barakomereka. Igipolisi cyo cyahisemo kwandika ku rubuga rwa Twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano kivuga ko hapfuye abantu ariko nticyatanga ibitigiri. Iterabwoba ryahitanye abantu abandi barakomereka mu gitero cyakozwe ku modokari zunguza abantu n'ibintu cyabaye nka saa mbiri z'ijoro ku musozi wa Munanira nko ku birometero 3 uvuye ku murwa mukuru wa komine Rutegama mu ntara ya Muramvya werekeza Igitega. Amatohoza ariko arakorwa. Niko cyanditse ijwi rya Amerika yabugeze ubu rimaze kumenya ko hakomeretse abantu 8, 3 bari kubavurirwa ku bitaro by'i Muramvya mu gihe ibitaro byo mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega bifite 3 nyene n'iby'Ikibuye muri Bukirasazi Gitega nyene bikaba biriko bivura 2. Mu gatondo kuri uyu w'Imana igipolisi kiri kumwe n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mbonerakure bakoze isaka ariko ntaco batoye mu mihana yari yiketswe. Gusa abantu 4 barimo abagabo 2 bavukana b'abanywanyi b'umugambi Senere utavuganwa n'ubutegetsi baturuka avuka Remi Gahutu yashinze FNL yabyaye SNL batawe muri yompi. Mwijojo kwa chenda, ishiruwa chumi ukwezi kwa gata anuguhezwe ya bandi banu chumi na watatu bari baguye umutego wabantu bitwa Rwirwani shoku ibarabara rya Muramvya ya Gitega ahitwa Burambana muri komine Muramvya mujyo kwa 2026 ukwezi guheze naho abantu bane barahitanywe n'ibitero by'amagrenade zakozwe ku bituro by'amabisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura barenga 80 barakomereka naho mwijorojo kwa 16 ishiruwa 17 mu Rusaka mu ntara ya Mwaro yahantu rubibe na Muramvya na Gitega hishwe abantu ndwi umvuga izubushikanganje bw'umutekano kwa gatanu muhiganiro cy'abugizi b'inzego za leta yemejeje ko abantu 29 aribo bafashwe
kuri ibi bitero byabaye mu Rusaka Muramvya ni Bujumbura amatozo y'igipolisi asana yarangiye ko haramaze gufatwa harafashwe abantu 14 kuri iki gitero cyabereye mu Rusaka harimo abahoze ari abasirikare bashika kuri 4 hanyuma kuri iki gitero cyabereye Muramvya harafashwe abantu 12 harimo abahoze ari abasirikare babiri n'uri mu karuhuko k'abakuguruke umupolisi umwe hama kuri iki gitero cyabereye I Bujumbura harafashwe abantu bashika kuri 3 umwe akaba yafatanywe grenade igira kabiri yagira tere abanje kuraswa cyamukorokana aca arafatwa byemezo biriho ko ari wabikoze hanyuma amadosiye arashikirijwe Tunga.
Kugeza ubu nta muntu ucanga mu rwiwe uriyitegera bino bitero eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
tukiri mu Burundi ubutungane bwase kuri kura Jean Marie Rukuki umwe mu mpirimbanyi ziharanira agateka kazi na muntu Rukuki tuributsa ko yaheruka kugabanirizwa igihano yari yaraciriwe kiva ku gifungo cy'imyaka 32 kija ku mwaka umwe cyari bitegekanijwe ko apfungurwa ku munsi wa gatanu heze ariko abamwunganira babwije ijwi Amerika ko habonetse irindi tegeko ribwira utwara ibohero rya ngozi amaze mu imyaka ine apfungiwemo kutubahiriza iyo ngingo abaranira agateka kazi na muntu kimwe n'abahinga mu by'amategeko bariyamiriza ico bita ihohoterwa rikarije muri no dosiye ya Rukuki Idonido na mgenzi wa Shopia Claver Niyonkuru akoreye ijwi rya Amerika mu Rwanda
ku munsi wa gatanu heze niho intumwa ya Senare Nkuru ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura igisata c'iyungururizo uwo bita mu Gifaransa wise yaje gushikiriza Jeremy Rukuki mu ibohero rikuru rya ngozi urupapuro rumumenyesha ko igihano yakatiwe c'umwaka umwe yakirangije ni nyuma yaho iyo santare igabanirije igihano cyo gufungwa imyaka 32 kikaja ku mwaka umwe umwe mu baburanira Jeremy Rukuki yabwiye ijwi rya Amerika ko hari umunezero udasanzwe kuko bobo cyo kimwe na bamwe mu muryango wiwe bari bazi ko agira rekugwe agataha abamuburanira bagiye mu biro by'ubutwari ibohero rya ngozi Rukuki yaramazemo imyaka ine afunzwe gusaba urupapuro rumuha uburenganzira bwo gusohoka billet de registrement mu Gifaransa bugingo uyu nawe yariko yitegura kubaha ubwo ruhusha yaciye bamenyesha ko ahawe itegeko n'ubugendozi bukuru bw'amabohero Direction Générale des Affaires Pénitentiaires mu Gifaransa rimubwira ko yoba arabangiriye gusohora mu ibohero Rukuki kugira tubitahure neza twabajije umwe mu banonosoye iby'amategeko Maître Gustave Niyonzima icyo amategeko avuga iyo umuntu yagabanirijwe igihano
mu bisanzwe iyo umuntu agabanirijwe igihano bivuye ku ngingo ya sentare akaba yaramaze kurengana iyo myaka sentare ibimuciriye nk'ivyo vya Jeremy Rukuki yaramaze hafi imyaka itanu apfunzwe ama bakamucira umunyororo w'umwaka umwe uwo nawe amategeko ko abivuga aba yaramaze kuwupirija yarawurenze yacare kugwa rero buno nyene ico twita iriko prescription nkuko code de procedure penale bivuga abakurikiza urubanza ni parquet baca bategerezwa gukora uko bishoboka byose bakamuha billet de l'enregistrement ikaca afungiwe kugira rekugwe
sentare yungururizo yari yaginze umwe Jeremy Rukuki ku byaha bitatu arivyo kuja mu midugararo igame bigamije gutembagaza ubutegetsi guhungabanya umutekano w'igihugu hame no gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu yamara uwo mugabo yakoreje ishyirahamwe rihana agateka kazi na muntu akate Burundi yagumanye cha kimwe cyo kugarariza ari naco gihanishwa umunyororo w'umwaka umwe uko biri kose ingingo irashobora gusubigwamo n'igisata cha gasambura manza yamara Maitre Dieudonné bashireshize nawe nyene yanonose by'amategeko asigura ko habanza gushigwa mu ngiro ingingo ya mbere igabanya igihano
naho byoshitse umushikiriza manza akaba yifuza kuzogenda muri gasambura manza ni ibintu byo kuja kurabisha amategeko ariko nta muntu ashobora kuguma pfunzwe arindiriye ico cuko hashobora kuba hari uzoheza aja muri cassation kuko umuntu ategerezwa guca shigwa muri position yashizwemo n'umucamanza yize idonido kuko cassation ico biyita recours extraordinaire naho yoba yewe bakabaye arukunguruza umuntu yategerezwa guca arekugwa hanyuma akaburana yide games
Maitre Gustave Niyonzima aributsa amategeko yaho nyanzwe muri iyo dosiye ajanye niho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu
nta dosiye shasha afise yotuma bamugumizayo nta zina afise nta stati nimwe afise dukurikije amategeko penale la loi penale iravuga amakategori y'abantu bapfungwa abaprevenu abakondane prevenu deteni nibindi wewe none wumva yokwitwa ngo iki nta nizina afise ririko ryatunzwe ico twokwita vagabond en violation de la constitution rero nibintu umuntu ashobora no kwitwara muri groupe de travail des nations unies de la détention arbitraire ni nakado torture gufungira umuntu busa takintu ari karakora
subya mbere haba urekugwa no gutungane maze akagumizwa mwibohero aha two kwibutsa idosiye yavugishije benshi iyo umufasoni Christa Kaneza afungiwe mwibohero bikuru rya mpimba yagirizwa urupfu rw'umugabo wiwe mu kwezi kwa kabiri no mwaka uyu mugore yari yarekuwe na sentare nkuru ya Muhambu gisagara ca Bujumbura ingingo imurekura ijwi rya Amerika rifite ikopi kivuga ko inyuma yo kurekugwa yabwirizwa kutarenga imbibe z'igihugu no kwama yitaba ubutungane avuye muhira kumvo z'amatohoza y'urupfu rw'umugabo wiwe ata n'umwaka bari bwamarane bubakanye nkuko byagenze kwa Germer Kuki abunganira Christa Kaneza bagiye gutora uwo baburanira mu ibohero rikuru rya Mpimba maze babura uburenganzira bw'uko asohoka biye de la regisma gushika n'ubu uwo yari yarekuwe aracafungiwe muri iryo bohero ryo mu gisagara ca Bujumbura abanyamategeko basaba ko amategeko yokurikizwa maze abarekuwe n'ubutungane bose bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo Cyeklave ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye tugatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Nari nabicuye ku masonga nkitangura. Polisi y'u Rwanda iraburira abantu bose banduye COVID-19 hakwikumira bakabandanya baja mu mirimo ibahuza n'abandi uzofatwa bikaboneka ko yanduje abandi azohanishwa ibihano bikomeye birimo no gupfungwa imyaka igera kuri 3 ikigali mu Rwanda tuhasanga Sumta Kabuyi agiye kutubwira ibindi kuri no nkuru yaduteguriye
Nyuma yaho bimaze kugaragara ko hari abantu basanga COVID-19 ariko bagakomeza kugenda genda batishyize mu kato nk'uko amabwiriza y'abaganga biteganya polisi yongeye kuburira abo bantu bose ko uzafatwa yaranduje bagenzi be kandi arazwa rwaye ibihano bimutegereje kuri wa gatandatu urwego rwafashe umuntu wapimwe gasanganwa COVID-19 ariko ntahitajya mu kato ahubwo gakomeza guhura n'abandi polisi yasanze uyu wari wagaragajwe ko afite COVID-19 ari muri muri restora ari kumwe na mugenzi we basangiraga. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera yabwira Ijwi ry'Amerika ko afashwe kuri uyu wa gatandatu yaje yiyongera ku wundi mushoferi utwara imodoka watawe muri yombi nawe azira ko yabwiwe ko afite COVID-19 ariko agakomeza gutwara abagenzi. Uyu muvugizi aburira abantu bose bakomeje kwica amabwiriza ya COVID-19 ko ibihano bibategereje.
Icyambere nuko indwara nyine barabizi irahari kandi iravura. Cya kabiri nuko hari amabwiriza ahari y'uburyo abantu bagomba kwitwara iyo basanze banduye indwara. Icyo dusaba abantu rero ni ukuyemera. Iyo usanze wayanduye ukwiye kwifata nk'uko amabwiriza abivuga y'uburyo ugomba kujya iwawe, inzego zikagukurikirana, aho uri mu mudugudu abantu bakagukurikirana, waremba ukabajyana mu bitaro. Ariko rwose kurenga ku ayo mabwiriza byakururira ibibazo kubera yuko uramutse wanduje abantu bikagaragara yuko wabanduje kandi wari uzi yuko bagusanzemo iyi ndwara urumva biba bigiye mu bintu by'ibihano bikomeye ku buryo byakururira ibibazo. Turababwira rero yuko icya mbere ntibayirinde, icya kabiri n'abasanze bayirwaye gukurikiza amabwiriza.
Polisi y'igihugu iburira abarenga kuri aya mabwiriza ko bazahabwa ibihano birimo n'igifungo. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yasobanuye bimwe mu bihano aba bantu bazabona.
Umuntu uba uzi ko yanduye indwara runaka ishobora no kwanduza abandi, icyo asabwa ni uko bagomba kwirinda. Mu gihe rero atirinze akagumya kuyikwirakwiza mu bandi yahanwa n'ingingo y'117 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu Rwanda. Umuntu wese abishaka wanduza indi ndwara ishobora gutera ubumuga abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 ndetse akiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'300,000 ariko atarengeje 500,000. Iri tegeko yari nk'indwara idakira igihano kiriyongera kikagera mu myaka 20 bacya 20 na 25. Mu by'ukuri igihe cyose wahawe resulta positive igaragaza ko ufite ubwo bwandu runaka ari ubwa COVID ari n'ubundi bwandu uba ugomba kwirinda kuba wakwanduza abandi. Igihe rero bigaragaye ko warenzeho kuri ayo mabwiriza ukagenda ukanduza abandi, iri tegeko riba rikureba.
Igihano cyo gufunga uwanduje undi yari yarabwiwe ko yanduye COVID-19 akanga kwishyira mu kwato kije kiyongera ku bindi bihano byashyizweho n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, harimo ko umuntu ufashwe atambaye agapfukamunwa acibwa amande y'10,000, amande y'200,000 ku gutegura ibirori n'ibindi bihuza abantu mu buryo butemewe kandi wabyitabiriye nawe agacibwa 25,000 ndetse n'amande 50,000 kukuva no kujya ahantu habuzanijwe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Izi ngamba zikomeje gukazwa mu gihe imibare y'abandura COVID-19 ikomeje gutumbagira mu Rwanda. Ku munsi w'ejo abantu banduye COVID-19 bari 868, bituma umubare w'abarwaye COVID-19 mu gihugu hose ugera ku 35,000, 886,000, harimo 26,977 bamaze gukira iyi ndwara. Abakirwaye bakaba bangana n'8,898. Abo iyi ndwara imaze guhitana baragera kuri 411. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bakunzi b'imikino na sport, ni wa mwanya wanyu. Ageze mu gisata cya sport yahera mu Burundi. Umurwi wa Message Ngozi ni wo waraye utwaye igikombe cya mbere citiriwe umuhisi Petero Nkurunziza, utsinze Flambeau du Centre ibitsindo 2-0. Ingozi aho umuhisi Nkurunziza yatangurije ishuri ry'umupira w'amaguru Message kari akanyamuneza nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Iryo higanwa ari ubwa mbere ritunganywa mu Burundi ryatahukanywe na Message Ngozi yari ramutse yakira Flambeau du Centre ku kibuga cyayo Urukundo kiribuye muri komine mu ntara ya Ngozi. N'ishuri ry'umupira w'amaguru Message niho ryavukiye. Inyuma yo gutwara icyo gikombe Jimmy Ndayizeye amenyereza umugwi wa Message Ngozi yaragaragaje umunezero ntangere inyuma y'ubwo rukino.
Ni ibintu navuga yuko nakire neza cyane, bishimishije kuri ekipe yacu kubona dutwaye iki gikombe ari umwaka wa mbere gitunganije. Murazi yuko ari igikombe cyitiriwe nyakigendera Pierre Nkurunziza, akaba ari we yakunze na Academy Rwanda Message y'Ingozi. Kubona dutwaye iki gikombe n'amateka kuri twebwe ni ibintu bishimishije cyane.
Umugwi wa Message Ngozi utsinze Flambeau du Centre mu rukino rwa nyuma kabiri wikurikiranya. Inyuma yaho ubatsindiye mu gikombe cy'umukuru w'igihugu Jimmy Ndayizeye amenyesha ko gwara urukino utoroshe na gatoya ariko ko hakoze umukenyoro mu gice cya kabiri cy'urukino
ese no bwa yuko ari kintu kinini nyafa basumbije ba Flambeau du Centre nijo uravye ngo mu sechambe Flambeau du Centre yari atusumbije nagerageje kuraba amakosa abaye mu sechambe ndagerageza kuyakosora ndahindura n'abakinyi bamwe bamwe mwabonye yuko mu gice cya kabiri twashoboye kuvifatamwe neza turashobora kugombora igitsindo bari badutsinze turasatira kandi turashobora kugonga igitsindo cya kabiri cyaduwa hesheje intsinzi nubwo yuko nshimira abakinnyi banje ingene bitanze kuva iturno itangura abayobozi batwara message ngozi ingene batwama inyuma nubwo yuko n'ikindi nubwo yuko twasumbije Flambeau du Centre nishaka twari dufise kuva ukino rutangura gushika rurangire
inyuma yo guhereza icyo gikombe abakinnyi ba message ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye ashikiriza Denise Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza amafaranga imiliyoni 300 zavuye mu nkino zagiye ziraba muri icyo gikombe citiriwe uwo muhisi buri mwaka izo nkino zikazohora zitunganywa amafaranga avuye mu ashikiriza umuryango wa Nkurunziza kugira afashe guheraheza imigambi y'iterambere yari afise nk'uko byashikirizwe na Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi na muri basketball inkino zitiriwe muhisi Nkurunziza kuruno w'Imana zaratanguye na Dinamo yatsinze New Star ku manota 56 kuri 47 umumenyereza wa Dinamo arashimira abakinnyi biwe akamenyesha ko intumbero ari igikombe
ikintu cya mbere twakoze ni uko ekipe ya New Star ni ekipe ikomeye iri kote za transition ama penetration barashobora kandi barashuka ni ekipe iri imeze neza twahakoze twakoze defense iri compact rugara nicyo gituma byadukunze gatsinda tugiye kwitegura gusindiriza ko twari twitegura ama koti y'ikipe twayikeneye twakeneye kuyitwara nicyo gituma zose dusaba
mu zindi nkino zabaye Young Eagles z'Igitega yatsinze Message Ngozi ku manota 58 kuri 56 izindi nkino zitekanijwe kuwa gatandatu w'indwi dutanguye urukino rwa nyuma ruzoce ruba igenekezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi ziratinda Imana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire le kucukure gwa mungata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Mu mupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda ryarayiribonye abayobozi bashya mu matora yabaye ejo ku cyumweru inteko rusange yatoye Olivier Nizeyimana ngo abe perezida mushya wa Ferwafa muri aya matora ku munota wa nyuma umukandida Ludovico Rurangirwa yatangaje ko akuyemo kandidatire avuga ko bamwe mu bagize itsinda rya Olivier Nizeyimana batari bemerewe kwiyamamaza ibi byatumye hasigara umukandida umwe rukumbi abanyamuryango b'ishyirahamwe Ferwafa batoye Nizeyimana ku 52-59 abo bazafatanya kuyobora ishyirahamwe Ferwafa muri manda y'imyaka ine ni Marcel Matiku nka vice president n'abakomiseri umunani aribo Chantal Habiyakare ushinzwe umutungo Arthur Cyamweshi uzaba afite inshingano zo gushaka abaterankunga Richard Gasana uzakurikirana ibirebana n'amarushanwa hakaba Chantal Mutoni ushinzwe umutekano hari kandi Delphine Wanyirigira komiseri w'amategeko Edmond Nkusi uzaba ushinzwe ibirebana na technique na Diane Tumutoneshe uzaba uyobora komisiyo y'iterambere ry'umupira w'abagore akaba yemeza ko komite nyobozi nshya izaharanira ko abagore bagera ku rwego rwo gukina nk'ababigize umwuga
kuri manda yacu turifuza yuko umupira w'abagore cyangwa n'abakobwa twawuvugurura tukawugira aho waba bigize umwuga ku buryo activite umuntu akoze muri football ishobora kumutunga haba ari just enjoyment ibyo kwishimisha gusa ariko bikagira n'umuntu akamaro mu buzima bwe busanzwe ku buryo bishobora no kwattractinga n'abantu bashoramo amafaranga bikattractinga n'ababyeyi bakazana abana batoya nabo bakabikira turifuza kubihindura ku buryo bigaragara bigahindura image byaba bigize umwuga bikareka kuba nyine by'abatarabigize umwuga
tukivuga birebana n'umupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere hararahamenyekanye indi kipe ya kabiri igomba guherekeza AS Muhanga zikamanuka mu cyiciro cya kabiri ni nyuma y'imikino y'umunsi wa karindwi no wa nyuma iteganyijwe gutangira isaa 9 z'igicamunsi ku makipe umunani yari mu rugamba rwo guhatanira kugwa mu cyiciro cya mbere ikipe ya Etincelles FC irahura na Musanze FC kuri stade Muhanga Gasogi United yakira Kiyovu Sport kuri stade Bugesera Gorilla FC irakina na Sunrise kuri stade Ramitie Kumena hanyuma Mukura Victory Sport yakira AS Muhanga kuri stade Huye Butare nyuma y'umunsi wa gatandatu ku rutonde rw'amakipe arimo kurwana no kutamanuka ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 13 Musanze FC izari ya kabiri ikagira amanota 12 ku mwanya wa gatatu hari amakipe atatu ariyo Sunrise Gasogi United na Etincelles FC uko ari atatu akaba afite amanota 9 arushanwa umubare w'ibitego ikipe ya gatandatu ni Mukura Victory Sport ifite amanota 8 Gorilla FC izari ya karindwi n'amanota 7 ikipe ya 8 ano ya nyuma ikaba yarangije no kumanuka mu kicyo cya kabiri ni AS Muhanga itarabona inota na rimwe kugeza ubu yari Claude Munyandinda I Kigali
Radio y'Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti mwari muduteza amatwi ahani uduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari twafitiye muri kano gatondo ni ibiganiro byari biremeshejwe na Juridiana inahazwe dushimire abagize uruhara mu itegurwa ryabyo muri bo harimo Fasil Gebehu twemye ku izina ry'abagenzi bacu rero tubika abantu tubifuriza kugira indwi nziza ahanje turaza kuba turi kumwe mu biganiro bindi biri imbere mu kurindira mandanye kuryoherwa n'Ijwi ry'Amerika mu ndimi zitandukanye muriko murayumviriza ko